umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu yakuriye inkoni kugishitsi ishamwe mpuzamakungu ONI mu nama yamuhuje n'abaserukira ibihugu vyabo muri ico gihugu ku mugoroba w'ukuru uyu wa kane I Bujumbura. Bamwe mu baserukira ivyo bihugu nk'userukira ubumwe bwa Buraya n'abagenzi we babajije aho Uburundi bugeze bunagura imigenderanire n'amakungu ndetse na karere, bagira ko bamubaza ko igihugu ciwe citeguriye gukorana n'intumwa idasanzwe ya ONI ijejwe kuraba ingene agateka kazi na muntu kifashe mu Burundi.
Le Burundi a je pense a une invitation ouvert pour tous les rapporteurs et les
Ati Burundi bwarasabwe kenshi n'abahinga bigenga canke imigwi ijerwa gateka kazi na muntu ya ONI canke ayande mashami mpuzamakungu kugira ngo bemeregwe kuhakorera no gukora amatohoza yigenga, ariko ntibigeze bemeregwa mu myaka iheze. Nta numwe mbere arahunyuze kirenge ngaha kandi baba bashizweho n'ibihugu duserukira. Nico nashaka kubaza ko kumbure kuri uyu aheruka gushigwaho na ONI ko yoba azemeregwa gukora na neza n'u Burundi agashika ngaha, mugira ico mubivuze ko murakoze.
Je voudrais bien savoir votre réponse aussi.
Mu kwezi kw'icumi guheze niho ishami mpuzamakungu ONI ryahagarika umugwi w'abahinga batatu bari bamaze imyaka itanu bakora amatohoza ku Burundi. Wa mugwi warurongowe n'umunyasenegal Dudu Diene. Abagize akanama ka ONI kajeje umutekano n'akajeje agateka kazi na muntu baciye basubiriza uwo mugwi n'umuhinga yigenga yiswe rapporteur special sur Burundi. Leta y'u Burundi ibicishije ku mushikiranganji w'imigenderanire Albert Shingiro yatangaje ko iyo ntumwa idahawe ikaze muri ico gihugu.
Vous savez le contexte dans lequel ce rapporteur spécial a été approuvé. Donc so context
ati murazi kandi nimwirengagize ingene umuhinga yigenga yatowe bituma n'urugendo rwiwe atagutuza kwemera ko arugira ngaha mu Burundi kuko yashizweho ku nguvu, kandi twebwe dufashijwe n'ibindi bihugu bya Afrika twari twamwiyamirije. N'ukuri ntitumushaka na gato, ariko tuguma tuvugana na ONU canke abandi bose bavyifuza kubyerekeye agateka kazi na muntu bice ndetse no mu w'igihugu cacu ujeje agateka kazi na muntu, kandi murabona ko n'umukuru w'igihugu cacu Ndayishimiye yashize imbere guteza imbere ico gisata. Imigenderanirizo ca handi atari kuri muhinga
nasiono la coopération va continuer à d'autres niveaux.
Shingiro asigura ko ubu agateka kazi na muntu kifashe neza kandi ku iyo ntumwa atakamaro ifite y'u Burundi. Amwe mu mashyirahamwe harani agateka kazi na muntu yageze ico abivuga ko Gerard Hakizimana atwarica mu Foricone F yegereye ubutegetsi ashigikiye Shingiro.
Aho byaboneka ko amareta amwamwe akoresheje igihagararo cyayo yagombye by'ukuri kwinjira muri demokarasi y'igihugu na cyane cyane mu kugomba kuzivya cyangwa kugomba kwerekana ko ibintu bitake biragenda. Mbere twabona aho gusaba ko n'ujya muri rapporteur special yagenywe ko adakenewe igihugu kirimo amashyamwe yigenga n'umusemerwa gukora ku mugaragaro igihugu kirimo imigwi itandukanye amaradiyo igihugu kirimo ibigo bihamye agatakazi na muntu nka Sendash muzika ifite na stati a biraboneka kujya muntu atakinini yoza gufasha mu Burundi uno musa makungu nahindukiza ijisho abone ko abarundi bari kwaritunganiza igihugu.
Nawe biruko ayandi maraporo yerekana ko abantu benshi bagitogwa ibiziga abandi bakaburigwa irengero. Anshine niko yagize atwara ishami rigiteka rikunda gukora ivyo vyegeranyo vyanakoreshejwe ndetse n'igisata ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kijeje imigenderanire muri raporo iheruka.
Kuva iyo leta irongowe na nyakubahwa Evariste Ndayishimiye igiyeho ayo mabi atahagaze aha muri iteka tugafatira ku bihero dufise aho abantu bashika amajana 8 bamaze kwicwa abashika 88 nabo baranyuruzwa. Icabuje amahoro Burundi ni kudahana rero kuri leta y'u Burundi n'amashimwe mugabo ku miryango yahekuwe imiryango yanyururijwe ababo bahohotewe gushika bacika ibimuga na marira.
Imigenderanire umushikiranganji ajeje ico gisata mu Burundi yari yatumye ko abaserukira ibihugu vyabo ngo banagure niyo tosekaje kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 inyuma y'intureka zatewe no gushaka kwitoza mu kindi kiringo kuri nyakwigendera perezida Petero Nkurunziza. Izo mpande zose zirahuriza ko intambwe imaze gutegwa na leta nshasha ya perezida Evariste Ndayishimiye ari nziza mu byerekeye imigenderanire ndetse ko ariyo gushigikira. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.